Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabasuhuje mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Imiryango irenga 1,400 yegeranyirijwe muri site Sobel iherereye muri zone Maramvya komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura kuva mu mwaka 2020 yishimiye ko yagejejweho amazi meza mu ntangiriro z'uko kwezi kwa 10 uyu mwaka.
Tuzakira neza gose kuko turoroherwa kubana magara yacu guteka ko ari hajya ko ari hajya kunimuze indugumba gusa ninjya muzo nkatora ibumba nkamburi impuzu nkagenda nkavoma nkaza nkoga.
Abo ni bamwe muri abo banyagihugu. Abasirikare b'amahoro 8 ba ONU ejo bahagaritswe ku mirimo kandi batawe muri yombi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazira imyitwarire mibi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken na Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu basabye ibihugu byo kwise kwamagana byivuye inyuma ibitero byahitanye imbaga by'umutwe wa Hamas. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu mwanya, mugume hafi. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abasirikare b'amahoro 8 ba ONU ejo bahagaritswe ku mirimo kandi batawe muri yombi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko umutegetsi muri ONU yabivuze. Bavugwaho ihohotera rishingiye ku gitsina bitwaje umwanya barimo. Ejo kwa gatatu umuryango w'abibumbye wavuze ko wafashe ingamba zikomeye ushingiye ku makuru avugwa ku myitwarire mibi y'izo ngabo zibungabunga umutekano. Abo basirikare bashinzwe kubungabunga amahoro ntibashobora gusohoka kuzageza habonetse amakuru arambuye hagakorwa n'iperereza ryuzuye. Umwe mu bayobozi bakuru umuryango w'abibumbye utarufite uruhushya rwo kugira byinshi avuga kuri iki kibazo yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika The Associated Press ko abo basirikare 8 baturuka muri Afurika y'Epfo bafungiye mu mujyi wa Beni mu ntara ya Kivu ya ruguru nyuma yo gufatanwa indaya mu kabari batari bafite uruhushya rwo kujyamo nyuma y'amasaha y'umukwabo. Mu mwaka wa 2017 hatanzwe ibirego 2,000 bijyanye n'ihohotera rishingiye ku gitsina n'irindi ritandukanye byarezwe intumwa za ONU mu mpande zose z'isi ku myaka 12 yari ishize. Ibirenga 700 byabereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akanama k'amahoro ka ONU k'uburenganzira bwa muntu kemeje umwanzuro wo gutangira gusuzuma uko ikiremwa muntu kifashe muri Sudani. Urugomo n'abantu mu guti byabo byagiye bifata intera kuva imirwano itangiye hagati y'ingabo n'abitwara gisirikari ba Rapid Support Forces mu kwezi kwa kane. Michelle Taylor uhagarariye ku buryo buhoraho Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kanama kita ku burenganzira bwa muntu ka ONU yavuze ko umwanzuro uhamagarira igikorwa ku mpande zishyamiranye muri Sudani cyo guhagarika amarorerwa yazo n'ihohotera, gushyira intwaro zabo hasi no kureka ubutabazi bukageraho bukenewe vuba kandi nta nkomyi. Taylor yavuze ko umuryango mpuzamahanga udashobora gupfa kwizera ugushaka kwiza kw'abajenerali bagaragaje ko batitaye ku buzima bw'abasivili no ku nshingano zabo zo kubarinda. Ibihugu 19 byatoye bishyigikira uwo mwanzuro, 16 byawanze naho 12 byifashe. Mu cyumweru gishize ONU yavuze ko yari ifite ibibazo bikomeye byo kugera kuri 18 million z'abantu muri Sudani mu bijyanye no kubagoboka mu makuba bugarije intambamye kaba umutekano muke no kuba impande ziri mu ntambara zibyitambikamo hamwe n'ibura ry'inkunga mpuzamahanga. Sylvia Bongo Ondimba Valentin, umugore wa Ali Bongo Ondimba wahoze ari perezida wa Gabon, warufungiye iwe himuhira kuva habaye coup d'etat ya gisirikare mu mpera z'ukwezi kwa 8 ashinjwa kuba yarasahuye amafaranga y'igihugu yaje gutabwa muri yombi. Umwunganira mu by'amategeko yatangaje inkuru ejo kwa kane. Fide Niyongabo arakomeza.
François Zimeray umufaransa yunganira Sylvia Bongo Ondimba Valentin yaremeje iyo nkuru igihe itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP ryamubaza ku muhingamo ku munsi wa gatatu ku vyerekeye ipfungwa ry'uwaburanira. Yavuze ko ipfungwa riteye kubiri n'amategeko. Hisunzwe amakuru atangazwa n'ibinyamakuru muri Gabon, Sylvia Bongo Ondimba Valentin yajanywe mu ibohero rikuru ryo ku mugwa mukuru Libreville mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu. Sylvia Bongo Ondimba Valentin ku itariki 28 y'ukwezi kw'icenda ku uyu mwaka yagirijwe kunyonora amafaranga ya leta. Yari yafungiwe imuhira iwe ku mugwa mukuru Libreville kuva abasirikare bakoze coup d'etat yakuye ku butegetsi umugabo wiwe ku itariki 30 y'ukwezi k'8 ku uyu mwaka w'2023. Abasirikare bakoze coup d'etat bagirije abakorana na Ali Bongo Ondimba ko bivye amatora yabaye muri Gabon ku itariki 26 y'ukwezi k'8 muri uyu mwaka w'2023. Biketse ko umutambukanyi wiwe Sylvia Bongo Ondimba Valentin yabigizemwo uruhara cyane kubera amagara y'umugabo wiwe we atari ameze neza. Yaragize ibibazo bikomeye byo mu bwongo mu mwaka wa 2018 kuva ico gihe umutambukanyi wiwe n'umuhungu wiwe Nureddin Bongo Valentin nibo mu by'ukuri batwara igihugu bakaba bahaboneye akaryo ko kunyuruza bikomeye amafaranga ya leta. Nureddin Bongo ari mu munyororo kuva ku munsi wa mbere wa kudeta yagirijwe ruswa no kunyuruza amafaranga y'igihugu.
Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken na ministri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu basabye ibihugu byo ku isi kwamagana bivuye inyuma ibitero byamenye amaraso by'umutwe wa Hamas. Fide Niyongabo harakomeza inkuru.
Mu kiganiro bahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru wa Israel Tel Aviv, Netanyahu yashimiye Blinken kuba yaje muri Israel mu gihe iri mu bibazo bikomeye hamwe no kuba Amerika ibandanya gushigikira igihugu ciwe. Yavuze ku bitero vy'umugwi Hamas vyahitanye abanya Israel barenga igihumbi. Netanyahu yavuze ku mabi yakozwe n'umugwi Hamas harimo guturira abantu ari bazima, kubaca imitwe, kunyuruza abana, gufata abapfasoni n'abigeme ku nguvu no kwerekana akamwemwe mu bubisha nk'ubwo. Yatangaje ko Perezida wa Amerika Joe Biden yavugishije ukuri kugaragara ko ivy'umugwi Hamas wakoze ari umunyamaswa butagira uko buvugwa. Netanyahu avuga ati
Hamas is ISIS and just as ISIS was crushed.
Umugwi Hamas umeze nk'umugwi ISIS, nkuko ISIS watujijwe na Hamas uzotuzwa. Vyongeye Hamas ikwiye gufatwa nkuko ISIS yafashwe, ukwiye gukugwa mu makungu. Nta mutegetsi n'umwe akwiye gukorana nawo, nta gihugu na kimwe gikwiye kuha indaro. Ibihugu navyo bizohirahira bikawuha indaro bizohanwa. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yashitse muri Israel mu gitondo cyo kuri uyu wa kane yatangaje ko yaje muri ico gihugu muri iki gihe gihambaye cyane nk'umuyahudi kandi nk'umuvyeyi. Blinken yavuze ati
Israel has the right, indeed the obligation.
Israel yafise uburenganzira ndetse itegerezwa kwivuna umwansi no gukora ibishobose byose kugira ngo ibyabaye ntibizofe bisubiye kuba. Ibihugu byacu bigendera kuri demokrasi biritandukanya n'abakora iterabwoba mu kugendera ku mategeko n'ubuntu. Blinken yatangaje ko ibitero vy'umugwi Hamas biriko bigira ingaruka mu makungu yose. Yavuze ko mu vyabaye muri Israel abantu bava mu bihugu 36 bitandukanye vyo kw'isi bishwe canke irengero ryabo ritazwi inyuma y'ibitero bigayitse vy'umugwi Hamas. Yatangaje ko atantara n'imwe kw'isi ubwicanyi bwa Hamas butagize ko ingaruka.
Uburusiya ahanini bwaricecekeye kubijyanye n'ubushyamirane hagati y'ingabo za Israel na Hamas, ariko ubuyobozi bw'i Kremlin muri iki cyumweru bwatanze ibimenyetso byerekana ko burimo gutekereza ku ruhare rwabwo n'umubano wabwo na Israeli, Hamas na Iran. Nta gutanga itariki, abayobozi b'Urusiya batangaje uruzinduko rwo mu bihe biri imbere rwa perezida w'Abanyepalestina Mahmoud Abbas. Iminsi ibiri gusa nyuma y'uko abarwanyi b'umutwe wa Hamas bagabye ibitero muri Israeli, umunyamabanga mukuru w'urugaga rw'ibihugu by'Abarabu yakiriwe Moscow na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov, wasubiyemo icyo Uburusiya bubona nk'umuti w'amahoro arambye hagati ya Israeli n'Abanyepalestina. Lavrov yavuze ko hari umugambi umwe rukumbi, akaba ari icyemezo cyo gukemura ikibazo cy'Abanyepalestina cyemejwe na ONU. Yavuze ko ibyo bivuze kubana mu mahoro kwa leta ebyiri nk'abaturanyi beza. Izo leta yavuze ko ari Israeli na Palestina. Lavrov ati
Inisiativa može biti toliko jedna.
Hari uburyo bumwe gusa bwo gukemura ikibazo cy'Abanyepalestina bwemejwe n'umuryango w'abibumbye, leta ebyiri, Israeli na Palestina. Uburusiya hashize igihe kirekire bushakisha uburyo butagira uwo buhutaza mu bijyanye n'umubano wabwo na Israeli n'urugamba mu ntara ya Cisjordania no mu ntara ya Gaza. Aho harimo abayobozi b'umutwe wa Hamas ushyigikiwe na Irani. Minisitiri w'Uburusiya yakiriye Moscow mu kwezi kwa cyenda muri 2022, abizi neza ko bishobora kuzana igitotsi mu mubano na Israeli. Mu kwatura ku mirwano iheruka kwaduka hagati ya Israeli na Hamas, Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ntiyitesheje amahirwe yo kwamagana ubuyobozi bwa Washington ku mivu y'amaraso irimo gutemba. Putin yabyise urugero rugaragara rwo kuba ingamba za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwa hagati ntacyo zagezeho. Arega Washington ko bigerageza kwiharika igisubizo, ariko yavuze ko Amerika mu magambo y'umuyobozi w'Uburusiya ititaye ku gushaka igisubizo kibereye impande zombi. Abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza kuwa gatatu ntacyo bari bagatangaza ku byo Putin yavuze. Igihugu cya Misiri kirimo korohereza imfashanyo ngo igere muri Sinai yerekeza mu ntara ya Gaza ku Banyepalestina bayikeneye. Icyambu cya Rafa hagati ya Sinai na Gaza kiracyafunguye, minisitiri w'ububanyi n'amahanga yabivuze mu itangazo. Yongeyeho ko Misiri yasabye Isirayeli kwirinda kwibasira Abanyepalestina bari imbere muri icyo gice icyambukiranya umupaka nyuma y'igitero cyakomye mu nkokora ibikorwa byabo bisanzwe. Isirayeli mu gutera amabombe no kubuza ibiribwa, lisansi n'ibindi byangombwa byose kwinjira mu ntara ya Gaza byahangayikishije Misiri isangiye urubibi n'amajyepfo ya Palestina. Misiri inagenzura irembo rigari rinyuramo miliyoni 2 n'ibihumbi 300 z'abatuye intara ya Gaza. Kubiyandikisha kugira ngo banyure Irafa mu buryo bucunzwe cyane, ubu byarahagaze kuva Israel iteye ibisasu bya bombe muri Palestina mu ntangiriro z'iki cyumweru. Misiri kandi umuhuza w'ibanze hagati ya Israel n'abanyepalestina muri ibi bihe bikomeye mu ntara ya Gaza, yavuze ko irimo kugerageza korohereza imfashanyo y'ingoboka, ariko ko kuba ibintu byarazambye imbere mu ntara ya Gaza byakomye mu nkokora uwo mugambi. Israel irimo kwihimura ku bitero by'umutwe wa Hamas wagabye ku butaka bwayo bikica abantu. Kuri uyu wa kane yavuze ko nta gahenge ku bikorwa by'ubutabazi butange mu ntara ya Gaza kuzageza abantu bayo bose bagizwe ingwate barekuwe. Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi, tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Umuryango mpuzamahanga ONU wongereye igihe intumwa yawo mu byerekeye uburenganzira bwa muntu mu Burundi. Iyo ntumwa yari imaze iminsi yamaganwa n'amashyirahamwe atandukanye ari mu Burundi. ONU yo isanga hari ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu rigomba gukurikiranirwa hafi. Inkuru tubaza Pierre Claver niyo nkuru.
Uwari mu matora y'inama nkuru ijoro gateka kazi na muntu mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU i Geneve yabwiye Ijwi ry'Amerika ko igikorwa cyo kongereza ikiringo cy'intumwa ya ONU mu Burundi ritateye impari nyinshi. Icyo kiringo cya Fortune Gaeta Zongo w'umujya Burkina Faso cyongerejwe umwaka umwe. Mu bihugu 47 byagize uruhara muri ayo matora inyuma y'umutaga wo kuri uyu wa kane, ibihugu 20 byashigikiye ko icyo kiringo cyongerezwa. 10 muri ibyo biraciyamiriza, nayo 17 ntaco byashimye kubivuga ko igisata kijejwe agateka akazi na muntu cha ONU kibona ko iyo ntumwa igifisa akazi kenshi ko guherekeza Burundi gushika kuyubahirizwa nyazina ry'agateka akazi na muntu. Iyi ngingo yafashwe yari imaze iminsi yifuzwa cyane n'amashyirahamwe atandukanye akorera mu Burundi harimwo na mpuzamakungu nka Human Rights Watch y'Abanyamerika n'ayandi. Armel Niyongere atwara akati Burundi rimwe muri ayo asigura ko ari insinzi y'urugamba bari bamazemwo igihe. Kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika Niyongere yashikirije ko iyo ico kirengo kitongerezwa iho nyangwa rikabije ry'agateka kazi na muntu ryo bandanirije mu kanywa wababo atawusemerera.
Kugira ubwo bwicanyi buriko buraba, kugira ya mabi ariko aribonekeza mu Burundi, ntagumanyegejwe amakungu amenye ivyerekeye agateka kazi na muntu uko vyifashe mu Burundi. Kuko mu Burundi habandanye hibonekeza ihungabanya agateka kazi na muntu, ukudahana aho abo bantu bose bakora ibyaha by'ubwicanyi, ibyaha byo kunyuruza abantu, ibyaha byo gufata abigeme n'abakenyezi ku nguvu bagoma badakokorwako. Ikindi usaba ni uko bakamuha uburenganzira bwo kugendera Burundi.
Ariko ku rundi ruhande n'umubabaro mwinshi ku mashyirahamwe 40 akorera ku butaka bw'u Burundi. Aya yaheruka kwandikira ONU yiyamiriza iyo ntumwa. General Hakizimana atwara Falcone F ku izina ry'abagenzi we yabwiye Ijwi ry'Amerika ko iyo ntumwa ataco imari y'u Burundi kiretse gucafuza icyo gihugu.
Kuko ataco yigeze akora kandi ataraporo nyakuri yigeze asohora, kiretse ko yahaye amatwi bansumire ndatifuza ko agateka kazi na muntu gatsimbatara mu gihugu.
Turemeza ko agateka kazi na muntu kifashe neza, kiretse ko ari muri politiki yo guhiga akazi no kwerekana ko ibintu bitagenda. Hari amaze gukurwa mu buzi, mu gipolisi n'ahandi no mu gisirikare. Ibyo byose byerekana ko ibikorwa byo gutsimbata agateka kazi na muntu biguma bikorwa kandi bikomeye.
Iyo ngingo y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ije inyuma y'aho Burundi butorewe mu bihugu bigize inama nkuru y'agateka kazi na muntu. Yamara iyo ngingo yafashwe icyo gihugu kitaratangura kuja mu matora. Fortune Gaeta Zongo yiyemeje kubandanya akurikirana gufi bibera mu Burundi. Yongeye gusaba ko icyo gihugu cyomuha uburenganzira bwo kwishikira ku rubuga. Ni mu gihe kuva agenwa mu mwaka w'2021 atarapfaho nyujejo ikirenge. N'ubu amahigwe yo kwemererwa kujayo si menshi kuko Burundi bwamye bwiyamiriza iyo ntumwa ya ONU co kimwe no mugwi w'amatohoza yasubiriye. Umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Ambasaderi Robert Nshingiro ntiyashimye ko twitaba, ariko yabwiye bagenzi bacu bakorera i Bujumbura kwiyo ngingo ari ya politike kandi ko ataburemere fise kuko abayitoye ari bo bake ugereranije n'abayihakanye kongera ko abataco bayivuze ko shingiro yongeye ati inamije rw'umutekano ya ONI irasubiye kwerekana ko itigeze isohoka mu mutamana w'itembagazwa ry'ubutegetsi mu mwaka w'2015 aho Burundi bwaburizamwo umugambi mubi w'abashigikirana niyo nama ya ONI muri zo ngingo. Kubuserukira Burundi Geneve mu Busuwise ambassadeur Elisa Nkirabirori iyo ntumwa ikorana n'abansi b'igihugu aserukira Burundi buratekanye na mahoro turi ku kivicitera mbere cyo kugwanya ubukene nibande bamuja mu matwi ko womenga ashaka ko umugambwe SNDFDD uva ku butegetsi ashaka kuhashira ndi raba namwe asigaye avugira umugambwe umwe utavuga rumwe na leta SNL mu gihe hari imigambwe irenga 40 mu Burundi
en compte une bonne quarantaine.
Intumwa idasanzwe ya ONI mu vyerekeye gateka kazi na muntu ifise inshingano zo kuba ijisho rya ONI mu Burundi muri ico gisata gufasha inzego za leta kubahiriza gateka kazi na muntu kwakira ibirego n'inkuru zerekeye ico gisata nk'abahohotewe n'ababorejwe igufa guhanura leta gushira umukono no kubahiriza amasezerano mpuzamakungu akingira agateka kazi na muntu no guhanura abigenga bo mu mashirahamwe y'igenga no mu gihugu kugira ngo banoganze iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu. ONI yemeye kandi kongera uburyo bukoreshwa n'iyo ntumwa kugira ngo arangure neza akazi kiwe. Pierre Claver Niyonkuru ku bwijwi rya Amerika.
Imiryango irenga 1400 yageranijwe muri site Sobel iherereye muri zone Maramvya komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura kuva mu mwaka 2020 yashimye ko bayigejejeho amazi meza kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10. Thierry Vindayishimiye akomeza inkuru.
Tuzakira neza gose kuko turoroherwa kubana magara yacu guteka
kwari hajya kwari hajya kunimuze indugumba gusa ninjamuza nkatori bumba nkamburi impuzu nkagenda nkavoma nkaza nkoga
abo ni bamwe mu banyagihugu abakunzi b'inshu rya Amerika basanze bariko baravoma amazi meza muri site Sobel iri muri zone Marambya komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura bavuga ko bashimishijwe no kubona kuri ubu bariko baravoma amazi meza
kuko ubu turashima kuko baduhoreye ibyo oro buna bajya ba UNICEF bakora ruje tuzanira amazi no kurumba turashima kubazo cy'amazi no kuri n'imitende no kuri ashanda kunywa amazi ngo kwiraraza
natwe turashima amazi ariho turayaro
niyumva neza kubera akatwara dukenya amazi yo koga no guteka ariko turaronka amazi yo kwibomora
uvuga kandi ko bahora bafata urugendo runini baje kurondera amazi bakoresha mu miryango yabo
kararege tutaronka tukayenda kuza kuyakoreye kure tuje twikoreye ibido urumba ntiwasubira kugira ngo uzane iyindi bita byaturuhisha mugabo baradukoreye amajorojike
igihe kuri mbwamazi twakuriye nyamuri iyo kuri kenze ni kwiye ko twasanga nk'imbere tutoye amafamwe igihumbi cyangwa kinarenga ku mutagisize
abandi nabo bavuga ko bahora bikora ku mazi yose babonye naho yoba mabi na cane cane ayo mu ruzi impanda kandi rusa nabi cane
abaye nabonye tukagiye mu mpanda ingaruka bimbere yari irimwo ko agiye twashira nko kuyabumanda ugasanganwa nk'umu umuchafu imwanda uri mu nyine mu mabido abantu bacaze baramesa n'ibyahi twatanye niko byo yuko abantu tere ingwara amazi misi mbere bagwara bema no kwamwanga baragiye
abo banyagihugu banavuga ko isuku kuri ubu gifashe neza haba ku mubiri naho baba kuko mbere ngo bogaga ke gashoboka kubera kubura amazi
kuko byisuku igata amazi yarahari no kuri twari tunyari urumva kugira ukuri bido hari ngiye kandi ukoresha ibintu by'isuku rumba cyari kibazo ariko ubu n'uko turashima kuburyo amazi ahari dukoresha isuku nubwo umuntu aba yumva inzara aratora ibido y'amazi umuntu akoga agacayirirwa kugira ngo awari gupfa n'umusuka azopfeje
kubeshe ni kuri tayo twayikora gake kuko nuko gaje woga kabiri mu minsi itanu ubu uko ari hajya kwari hajya kuri muze indugumba gusa ninjamuza nkatora ibumba nkamburi impuzu nkagenda nkavoma nkaza nkoho
abajeje isuku muri ako gace nabo babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ubu bafise amabomba ne ya Rusengo amabomba atatu ava mu kuzimu hamwe na ishira hamwe ritabari imbabare Croix Rouge ribazanira buri munsi kugira ngo abo baba muri iyo site baronka amazi meza yo kunywa no gukoresha dusabe Samimu icegera cy'urongoye igisata c'isuku ngaho muri site Sobel na washima ko igisata rongoye mu byerekeye isuku byifashe neza
ukuri mu minsi heze ibintu bijanye n'isuku n'ukuri amazi twayabuze cyane mugabo hadutereye akamo baragerageje n'ukuri twaragerageje amazi ubu turayasesa n'ukuri ego utafite ibijoro bitatu turafite n'amazi atanwa n'imodoka ya UNICEF ifatikanije na Croix Rouge tafite ndetse n'amazi y'ibombo ya Regideso baduhaye naho hari ayandi ava ku mwega wo kwibarabara ku kaburimbo bataraheza kwadushikani mugamazi ubu turafite ikintu kisuku ubu tuko turagerageza ubu ni sawa no kwitrashisha.
Samim Dusabe amenyesha ko ikibazo c'ibikoresho bifasha mu masuku ari byo bikiri ikibazo gusa akavuga ko yabimenyesheje abo biraba
ibikoresho vraiment nk'ibijanye nk'indobo amabido ndetse n'uburodi pe kuguza cyashira kuri ayo matwarete nk'abantu baba barutse mu matwarete usanga baraza katwubakira gusa ntibaduhe ibikoresho.
Jeremy Butoyi nawe arongoye iyo site Sober amenyesha ko iyo site igiye kongererwa n'ayandi mazi mu gukoresha imiringoti minini kugira ngo ntibazosubire guhura n'ikibazo cyo kuyabura.
Na cyane cyane ubumbere bagiye kugiza n'amazi kuko ishyirahamwe ryatwubakiye amatwarete ya hari dirable niko nobivuga iryo shirahamwe ha mere ryaragiririmba amazi iyo kumuzinda ibirometro 2.5 mugabo nabo bagomba bongereze iyo iryo shirahamwe yitwa WHH y'abadagi tikoma gyongere ku bindi birometro gushika ngahi wacu kugira amazi agira umurindi munini tuzokugira tuzokongera kuyabura kandi
abo banyagihugu bahari ugwa mu bihumbi bahuye n'ibyago by'imyuzurira yo muri zone Gatumba yatewe na Tanganyika hamwe n'uruzi Rusizi begeranirijwe muri iyo site Sober kuva mu mwaka w'2020. Iyo site ikaba igizwe n'imiryango igera ku 492 nk'uko bimenyeshwa n'abayirongoye. Abo banyagihugu bo muri site Sober bahuye n'imyuzurira naho bashima ko baronkejwe amazi meza banasaba ko amazi ava mu kuzimu hora bw'uburyo ubujanye n'umuyaga nkuba bwo kuyaduza kuko hari abo banyagihugu aribo bakoresha ingufu zabo mu gupompa ngo aduge. Kandi banavuga ko bakeneye imfashanyo z'ibifungurwa kuko bafise ikibazo c'ubukene n'inzara na cyane cyane ko ntaho bafise bisumamwo. Cyerive ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Tuvuye mu karere k'ibiyaga bya Afurika, Abanyepalestina bakomeje gushyigikirwa n'ibihugu binyuranye by'Abarabu mu gihe intambara ishyamiranije umutwe wa Hamas na Israeli igeze ku munsi wayo wa 7. Inkuru ya Edward Yeranian uri Kairo mu Misiri, mu Ijwi rya Temistocle Mutijima.
Bwana Sameh Shukri, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Misiri, ubwo yari mu kiganiro n'itangazamakuru ari kumwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubutaliyani Antonio Tajani wari wasuye Misiri, yabwiye abanyamakuru ko abategetsi b'impande zombi baganiriye ku bwihutirwe bwo guhagarika amakimbirane mu ntambara yo muri Gaza ndetse no ku buremere bw'isenyuka n'ibitero byibasira abasivili. Aba bategetsi kandi basabye iyubahirizwa ry'amategeko mpuzamahanga yerekeranye no kurengera abasivili mu bihe by'intambara. Hagataho igihugu cya Yorudaniya cyohereje mu Misiri inkunga igenewe abanyapalestina batuye muri Gaza nk'uko byatangajwe na televiziyo Al Arabiya yo muri Arabiya Saudite. Ntabwo byahise bimenyekana uburyo Misiri iteganya gutanga iyo mfashanyo. Umupaka uhuza Misiri na Gaza urafunze kandi hari amakuru yakomeje gukwirakwizwa kuva mu minsi ishize ko hari ibisasu birimo kuraswa hafi y'umupaka. Muri Siriya, televiziyo ya leta yatangaje icyo yise imyigaragambyo y'abanyeshuri mu murwa mukuru Damasi, aho abanyeshuri babarirwa mu magana menshi baririmbaga indirimbo zigaragaza ko bashyigikiye abanyapalestina ari nako bazamura amabendera ya Palestina. Abo banyeshuri babwiye televiziyo ya leta ko bavuye muri za kaminuza hirya no hino mu gihugu bazanywe no gushyigikira abaturage ba Palestina. Umusore umwe uyise ko ari umunyeshuri uyoboye abandi kuri kaminuza yo hanze ya Damasi yabwiye iyi televiziyo ko we n'abandi banyeshuri b'Abanyasiriya bashyigikiye urugamba rw'Abanyapalestina rwo kwibohora icyo yise ubukoroni bwa Isiraheli. Uyu munyeshuri yagize ati:
duhagararanye ishema mu rwego rwo gushyigikira abaturage ba Palestina kandi turashaka kubabwira ko impamvu yabo ariyo yacu, ko twese tubari inyuma kandi turabifuriza intsinzi mu rugamba barimo.
Ikinyamakuru Ashark Arausat cyo muri Arabiya Saudite cyatangaje ko minisitiri w'intebe w'agateganyo wa Libani Najib Mikati yahuye n'abategetsi bakuru bashinzwe umutekano mu rwego rwo kuganira ku ngamba z'umutekano zigomba gufatwa mu gihugu. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Beirut Dorothy Shay kuri uyu wa kabiri nawe yahuye na Bwana Mikati ndetse n'umukuru w'inteko nshinga amategeko ya Libani Nabih Berri ababurira ku ngaruka z'ukwivanga k'umutwe wa Hezbollah mu ntambara yo muri Gaza nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Al Riwa cy'i Beirut. Muri Iraq minisitiri w'intebe Mohamed Shia Sudani yashyigikiye ibitero byakozwe n'umutwe wa Hamas mu mpera z'icyumweru gishize bigahitana abantu benshi mu biturage byo hafi y'umupaka wa Israel mu majyepfo ndetse ahamagarira abanya Iraq gushyigikira abanya Palestina ati
Igitero cya Hamas kuri Israheli ni igisubizo gisanzwe ku karengane gakabije abaturage ba Palestine bakomeje gukorerwa muri iyi myaka ya vuba.
Ibitangazamakuru byo mu Barabu byatangaje video y'abantu kivunge barimo abategetsi mu by'idini b'abashiite b'abanyayirake hamwe n'abayoboke babo bigaragambiriza mu mihanda mito yo mu karere ka Akademia i Baghdad baririmba indirimbo zo gushyigikira abanyapalestina kandi zamagana Israheli. Kuwa mbere, umuyobozi mu bya politiki w'abashiite b'abanyayirake Muqtada Sadre yahamagariye abanyayirake gukora imyigaragambyo y'amahoro y'abantu miliyoni mu gushyigikira impamvu abanyapalestina barwanira, anashishikariza abigaragambya gutwika amabendera ya Isirayeli. Muri Algeria, umukuru w'inteko nshingamategeko Brahim Bugari yasabye abadepite guhaguruka ubwo yavugaga isengesho rya kiyisilamu ryo gusabira abapfuye mu kunamira abanyapalestina biciwe mu ntambara ishyamiranyije Isirayeli n'umutwe wa Hamas. Bwana Bugari ntiyigeze avuga ku banyayisirayeli baguye muri iyi ntambara.
VOA Radio yacu, nshuti banywanye, ibiganiro radio yanyu Ijwi rya Amerika yabateguriye kuri iyi saha nahabihumurije. Iri ni ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ku itariki 8 z'ukwezi kwa 10, Hamas yagabye igitero gitunguranye ku basivili bo muri Israel iturutse mu kazinga ka Gaza inyuze ku butaka, mu kirere no mu mazi. Icyo gitero cyahitanye abantu barenga 1,000 harimo byibuze abanyamerika 14. Perezida Joe Biden yagize ati: Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaganye byimazeho iki gitero cy'agahomamunwa ibisumizi by'iterabwoba bya Hamas byagabye kuri Israeli. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken yavuze ko icyo gitero cy'ihururu cya Hamas ari cyo gitero gikanganye cyane kuri Israeli kuva intambara ya Yom Kippur yo mu mwaka w'1973 dore uro yahashize nk'imyaka 50. Ubwo yavugiraga mu kiganiro cya televiziyo na NBC cyitwa Meet the Press cyangwa uhura n'itangazamakuru mu Kinyarwanda, Blinken yongeyeho ati ariko hari itandukanyirizo rinini.
That was a state on state conflict. Army against
Iryo ari intambara y'igihugu gihanganye n'ikindi, ingabo zihanganye n'izindi ku rugamba rugaragara. Iki cyo ni igitero cy'uruvunganzoka cy'abakoresha iterabwoba ba Hamas bagabye ku baturage b'abasivili ba Isirayeli bagenda barasa abaturage mu mihanda y'imijyi yabo, babarasira mu ngo zabo, bagashimuta abanyayisirayeli, abagabo, abagore, abana, bakabambutsa umupaka w'abajyana muri Gaza. Ari umucikacumu wo mu itsembatsemba ry'abanazi ugendera mu ntebe yihirika, ari abagore, ari abana, bose babatwayeho iminyago.
All being taken hostage.
Umwe mu bakozi bakuru ba Minisiteri y'Ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika we yagize ati Hamas yakoreye abaturage b'abasivili ba Israel ubugome buri ku kigero cy'ubugome bwa ISIS cyangwa Islamic State. Itwika amazu, iyahindura umuyonga, yararika ku butaka urubyiruko rwari rwitabiriye ibitaramo by'umuziki. Yunzemo ati Minisiteri y'Ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo gukora vuba na bwangu kugira ngo ibonere Israel amasasu y'ingeri zose n'ibindi bikoresho bikenewe. Minisitiri w'Ingabo Lloyd Austin yatangaje ko ubwato bw'intambara bwitwa USS Gerald R. Ford butwaye impanzarugamba zo mu mazi bwerekeje muri Israel. Ku byerekeye uruhare rw'igihugu cya Israel gishobora kuba cyaragize mu gitero cya Hamas, Minisitiri Antony Blinken yavuze ati nta gihamya dufite yuko Iran yagize uruhare rwa hafi muri icyo gitero, ariko ni ikintu turimo gucukumbura dushishoza, tukaba tugomba kureba aho kuri gushingiye.
But we do know that Iran's had a long relationship with Hamas.
Ariko tuzi neza ko Iran ifitanye umubano urambye na Hamas ikaba iyishyigikira. Ni imwe mu mpamvu zituma twarakomeje kwikoma Iran dushyizeho umwete. Ibyo bikaba birimo nko gufatira ibihano abantu barenze 400 bakomoka muri Iran, nibyo barenze 400 n'amasosiyete y'ubucuruzi, byose kubera ibikorwa nk'ibyo byo gushyigikira Hamas.
Precisely for things like the support is provided to Hamas.
President Biden yagize ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteguye gutera inkunga iyo ariyo yose ishobotse guverinoma n'abaturage ba Israel. Ati iterabwoba nta na rimwe rishobora kwemerwa. Israel ifite uburenganzira bwo kwirengera no kurengera abaturage bayo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihangayikishijwe n'uwo ari we wese urwanya Israel washaka kurira kure intambara. Asoza yagize ati inkunga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitera Israel ikomeye nk'urutare kandi ntijegajega.
Mwakoze rero kubana natwe kandi ntimuze gucikwa n'ibindi biganiro biza gukurikira. Naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye mwese tubifuriza.